tuya gituyage ni kiganiro cy'akarere gifasha guhanahana ibyimviro by'ubuzima hagati y'impunzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye yo muri Sange Uvira Rusenda Mulongwe na Mungimonge muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Imahama mu Rwanda na Kivari mu Buganda Nyarugusu nduta na Kanembwe muri Tanzania. Tuyage ni kiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe Internews igasamira na kuma radio 13 yo mu karere afashijwe n'uburyo bw'ishyirahamwe ry'Uburayi.
Ndaramukije canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ku munsi zose z'abarundi n'imiryango yabakiriye aho muherereye hose. Murakoze gukurikira ikiganiro cyo muri kano karere gishikirizwa n'ishyirahamwe Internews ishigikiwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Mu kiringo cy'iminota 15 tuza kubashikiriza ibijyanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi n'imiryango yabakiriye mu bihugu bya Tanzania, u Rwanda, Uganda hamwe no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri micro muri kumwe na Ofeli Baranshamaje afatikanije mu buhinga bw'ibyuma na Romain Semakuba. Ikiganiro kandi kikaba gihagarikiwe na Jacques Kahora. Turi mu gisagara cya Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nkaba rero ndabipfurije ikaze. Reka dore kino kiganiro n'ibivugwa mu ikambi nduta muri Tanzania, aho userukira leta ya Tanzania yihaye kubomora utuzu tw'uburiro n'utubunywero ducumbitse muri iyo kambi. Ibyo bikaba byabaye itariki 28 ntwarane z'ukwezi kwaheze, mu gihe abanywanyi bari kubaranywa kayi ko mu gatondo. Kubwo nyine aserukira leta y'igihugu cya Tanzania muri iyo kambi ngo mbe n'ibyo bikogwa ntibirekuriwe ngo kandi uzosubira kurenga kuri iyo ngingo azofungwa. Mwamenya ko ibyo bibaye mu gihe abayangayanga nabo baheruka kubuzwa kudandaza inyama muri iyo kambi na leta y'igihugu cya Tanzania nyine. Reka tubibaze Bebline Kwizera.
Kwiyungunganya ku mpunzi zo mu nkambi yanduta kubandanya kuba akananira bahinga. Inyuma yo kubuza urudandaza rw'inyama aho hari kuwa 24 kuri uyu wa 29 uku kwezi nyene, uwutwara inkambi yarabomoye uburiro n'ububare bubarizwa mu isoko yo mu zone ya 5 mbere atako abwira abari aho ko atowohirahira ngo asubire gukoreraho.
Igihe yabomora amaresitora n'ububare yaheje yabibomoye ari kumwe na sungusungu n'igipolisi, ahejeje kubibomora yagirishije akanama avuga ko umuntu azohirahira agasubira gucuruza za restora na kabare azocapfu.
Ico gikogwa nticabuze kubabaza abadandaza na cane cane bene uburiro, kuko ngo bamwe muri bo bamaze kuburabuzwa kenshi batibagiye ivyahononekariye nk'uko uyu abivuga.
Byaratubabaje twahombeye byinshi, nkanje ubu n'ubugira kane mburabuzwa. Igihe babomora ivyononekara vyo ntivyabuze, kuko ivyameneka vyarononekaye cane kuko ntavyo babanje gusohora. Nk'abariko bari batetse ibyo kurya byarononekaye cyane kuko n'abakiriya benshi bagiye batarishye.
Naho iyo ndongozi yari yasabye ko atowosubira gukora ibyo, abadandaza nabo bakahatakariza byinshi, nticabujije ko bukeye ibyo bikogwa bibandanya aho wasanga bariko bakorera ku kangaratete. Uyu aratubwira icyatumye babandanya.
Bukeye mu gatondo haciye hazaho muri Hasel acaba twemerera yuko twoshobora kuba turahakorera mugabo tutubatse.
Naho hadashemeye gufungurira, ntikibuza ko abahashorera baguma ari benshi, aho bakaba birengagiza ubundi buriro bubiri bw'abatanzania butigeze bubomogwa. Aratubwira imvo zituma bahitamwo aho habomowe.
Igituma kanini tutaja kurira kwa Makazi, kwa Makazi ingaza aho bwa mbere ni ingazi zimbi kire ibindi byiyongeye ko ni nakure mbere unarabye na kanini n'abatanzania arabatanzania basanzwe bakorera ha mu nkambi nabo nyene bemera kurira ha muri iyi soko kubera kwa Makazi naho nyene hababera kure kandi n'igiciro cyaho kirazimbye kanini nico gituma tutarirayo.
Izo mpunzi ziremeza ko ibitoroshe guheba uwo mwuga, ahubwo bagasaba ko bokoroherezwa maze bagakora mu mwidegembyo.
Ikigutegeye kunda kiba kigufashe nka jewe sinoronka ikindi kintu nokora ngo nce mpeba uwo mwuga, kuko abana boca bagira ingorane cyane ntore nk'icyo mfashisha umuryango. Ahubwo icyo twosaba ko bodufasha bakaduha uburenganzira tugakora twubahiriza amategeko nk'abandi bose, na kare natwe twari abantu nk'abandi.
Umvirizi kigani rutiage kwa isamirizi zikurikira. Ibukavu mugikurikira na kwa radio yetu Mukenyezi Mama Radio. Ikamanyura mugikurikira na kumasamirizi Fresh FM na radio kuminotere yikamanyura. Mwisange mugikurikira na kuri radio Rirario Mwisange. Kiriba mugikurikira na kuri radio Kiriba Ondes. Ibuvira mugikurikira na kuri radio Ijwi ry'Umuvira Message du Peuple. Murusenda no murugisagara cabaraka mugikurikira na kuri radio Ngoma ya Mane. Ifize mugikurikira na kuri radio Mungano nayo mu minembwe mugikurikira na kuri radio Tungane. Kiganiro ya gamura gikurikirana kandi ku murongo ngurukana bumenyi ariwo wewe akaburungu ongea akaburungu info.
Unao dukubitire mu ikambi ya Rusenda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho Yvette Munezero atwiganya nibijanye n'umugambi wo gukora matafari ahinguwe mu bundi bwoko ngo gutyo akazosubirira inkwi zo gucana za bayindanse muri iyo kambi. Uyo mugambi kandi ukabushigikiwe na ONG ADRA yihaye gushigikira amashirahamwe 43 azofasha mu ikambi ya Rusenda na Murongo.
Ishirahamwe ADRA ryarashize ahabona urutonde rw'amashirahamwe yemerewe gukora ibizuku mu ikambi ya Rusenda na Murongwe. Ugushigwa ahabona kwizo ntonde byabaye mu nama yo kuwa gatanu itariki 5 z'ukwezi kwa kane 2019 hagati ya ADRA n'amashirahamwe akora ibizuku inyuma yo gutanga impapuro kubagize ibyigwa byo gutunganya no kubungabunga ibikorwa byo kwiteza imbere byabaye mu mwaka uheze. Amashirahamwe 43 akora ibizuku niyo yemerewe uyu mwaka muri yo 38 akorera kambi ya Rusenda 5 agakorera imurongwe. Hakaba hategekanijwe ivyigwa vyo kongereza ubumenyi mu gukora neza ibizuku kuri ayo mashirahamwe yemerewe muri iyi ndwi. Ikaba izokwigisha uburyo bubiri bwo gukora ivyo bizuku. Ngomenya ko kukwezi ikambi ya Rusenda ikoresha amatoni 87 afise igiciro c'ibihumbi 200 by'amadolari y'abanyamerika.
Arakuze mugenzi wacu Yvette Munezero tudasize inyuma Babeline Kwizera akabariwe yadushikirije inkuru ya mbere. Reka rero tubandanye n'inkuru twabateguriye. Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi Mama mu Rwanda zarifatikanije n'imiryango yabakiriye mu kwibuka imyaka 40 taniyeze habayeho nyabwoko muri ico gihugu hari mu 1994. Izo munzu reza barundi zikaba zaritavye ibikogwa vyatunganijwe bijanye n'uyo munsi. Tubibaze Aline Nirere.
Igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihe bidasanzwe aho kiko kiribuka ku ncuro ya 25 habayeho nyabwoko ryakorewe abatutsi hari mu 1994. Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Mahama iri muri ico gihugu zikaba zifadikanya na bene wabo b'abanyarwanda mu kwibuka ko kabikabishe. Reverend Pasteur Kwibishatse Jean Bosco arongoye ikambi ya Mahama atubwira uko umunsi wo gutanguza uwo muhango wo kwibuka wabaye ku itariki ya ndwi ndamukiza wagenze.
Umunsi w'itariki ndwi ibiganiro bitangura, batanguye ibiganiro byabereye hanze nkambi ku munini ko bisanzwe, hanyuma gahunda zirabandanya ku buryo isaha inyuma ya saa sita mu masaa cyenda haca habaho urugendo ruto rushika kagari, hanyuma ni naho ibiganiro byabandanirije. Abarundi turi hano mu nkambi iyo mpamvu tutegerezwa kuba tuba turi hafi kandi biratwubaka kandi biratwigisha natwe kutegerezwa gufata umwanya wo kugenda kumviriza no kubafata mu mugongo nk'uko bisanzwe. Rero mu ncamake twebwe najo navuze nk'ababanyi nk'inshuti turi kumwe batwakiriye n'ukuri turafata mu mugongo muri ibi bihe kandi turazi yuko muri ibiganiro barimo bizorangira ku munsi wa gatandatu turazi ko tuzofatana mu mugongo kandi tuzo mu biganiro kugira ngo natwe bitwigishe kandi bitwubake. Umubanyi ntiyohisha inzu nawo ngorarame uri hafi kugira ngo umufashe.
Nk'uko abandanya bitumenyesha ngo ibyo biganiro bibera inyuma y'ikambi.
Ibiganiro n'ibikorwa bibera hanze y'inkambi ko bisanzwe nk'uko byahora bisanzwe bikoregwa hanze y'inkambi. Gusa bamwe nk'ababanyi nk'igihugu catwakiriye kandi bari mu bihe nk'ibi ni ngombwa yuko twese tuje kubafata mu mugongo kugira ngo dufashanye uno munsi muri ibi bihe baba barimo.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Mahama twaganiriye zivuga ko zitabira ibyo biganiro.
Twege turiga mu nkambi tutubagire n'abanyarwanda. Na kiwaza tufitane nabo duhahira mu isoko kiwabo nabo bagahahira mu isoko kiwacu mu nkambi ibiganiro ba turafatanye ibiganiro hamwe nabo niyo mpamvu tujya hamwe tukabashigikira tukabafata mu mugongo kiwaza tubanye neza nta kibazo gihari
ibikorwa bijanye no kwibuka turabyitabira kuko umwanya w'ibiganiro bari umwanya mwiza turagenda tubifatanye n'abandi hama tukumva mu biganiro ko bavuga mu kinyarwanda ibiganiro bago byinshi harabashinga intahe harabantu usanga bavuga ibyo bagiye barakora byiza banyegeza abantu
mwomenya ko uwo muhango wo kwibuka ku nshuro ya 25 habayeho nyabwoko ryakorewe abatutsi watanguye ku itariki ijyanwa indamukiza ukaba uzomara ikiringo cy'amezi atatu ushize k'iminsi 10 bingana n'iminsi jana.
Dutega matwi inkuru n'ivyaranguwe n'umugambi wo gwaruka gw'impunzi z'abarundi guhanahana ijambo no kubana mu mahoro bica ku radio 10 yo mu kibano muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo tutibagiye no ku rubuga rwacu rwaongea yaga wezi tatu akaburungu ongea akaburungu info.
Turamushimiye mugenzi wacu Aline Nirere. Reka rero mu gusozura kino kiganiro cyacu tugarukiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho rero mu ikambi ya Rusenda impunzi z'abarundi n'imiryango yabakiriye batanguza ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu ntumbero yo gutsimbataza ubumwe ikibano n'amahoro hagati yo migwi kwa ari ibiri. Iyo higanwa rikaba kandi rishigikiwe na ONG World Child Hollande kuva itariki 15 ndamukiza gushika itariki 7 Rusama azuno mwaka. Emmanuel Nirameba aduye iyo nkuru.
Ishyirahamwe ry'abahorande wo Chad na komite iserukira inkino mu kambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda bateguye ihiganwa ry'umupira w'amaguru ry'abagabo rizotangura kuri uyu wa mbere itariki 15 z'ukwezi kwa kane mwaka 2019 n'urukino rwo kugurura hagati ya Tujene na Sitade TGC wo mu Rusenda uzohura na Boston yo mu Rurinda iri mu muce wa mbere. Hama inkino zikazokurikirana nk'uko urutonde ruteguye rikazorangira kuri itariki y'indwi ukwezi kwa gatanu mwaka 2019 itariki y'urukino rwa nyuma. Igikombe kigizwe n'amadolari 500 agabuwe mu mice 4 uko gukurikira. Umugwi wa mbere uzoronka amadolari 200, wa kabiri uronse amadolari 150, wa gatatu uronse amadolari 100, nayo wa kane uronse amadolari 50. Nk'uko byavuzwe ihigana riteguwe mu ntumbero yo kubana neza ubumwe hagati y'umuryango no gutaha hurana. Amategeko yatowe azogenga higanwa muri iyo nama ashimgiye ku mategeko 17 y'umugwi w'isi yose ujejwe urukino rw'umupira w'amaguru n'ayandi ajanye n'ugo rukino hano mu micungararo. Iyo mice ibiri igizwe na umuce wa mbere urimo Inkobe, Boston, TGC na Bande Rouge, nayo umuce wa kabiri ugizwe na NGB, Sungusungu, Fulupo na Vitaro. Tubamenyeshe ko ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abagabo rizorangira hagaheza hagategurwa ry'umupira w'amaguru w'abakenyezi ritariko riraba bitewe n'uko bashimye kwiha umwanya wo kuritegura neza.
Nana dusuzire kino kiganiro tuyage gishikirizwa n'ishiramwe Internews gifashijwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Murakoze mwebwe mwese mwaduteze amatwi kuri micro mwari kumwe na Oferi Baranshamaje. Nkaba rero ndabipfurije amahoro y'Imana na ubutaha.